Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41. Na ukurubuga rwa internet mutwumvira kuri waeshatu radio yacu VOA. Ndabasuhuza mbahikaze muri gahunda iwanyu mu ntara. Kuri mikro muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Eka makuru yacu tuyahere kuyavugwa hirya no hino, tuyagezwaho na Aloyse Bigirima.
Cyuditse na Leta z'Ubumwe za Amerika bivuga kwicwa wahoze ari indongozi y'umuhari wa Leta ya Kiisilamu Abu Bakr al-Baghdadi ari igikorwa gikomeye cyane cyakozwe na Amerika, ariko bagabisha ko uwo muhari ukiri intambamyi. Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yavuze ko urunani mpuzamakungu rwo kurwanya ite urugamba. Abandi bategetsi bakeje Perezida Donald Trump kuri icyo gikorwa n'igihugu cy'Ubwongereza, Turukiya, umushikiranganji wa mbere wa Israeli, ariko bose bavuga ko bakwiriye guhemuka basanganguye ibisigarira byose by'uwo muhari aho biri ku isi. Ku ruhande rundi, Irani yo ivuga ko iyicwa rya Baghdadi atari ikintu gikomeye, ko Amerika yishe icyo yishiriyeho, yongera Irani gifasha. Muri Amerika kandi buramatari wa Leta ya California yatangaje ko leta yiwe ishizwe mu bihe bidasanzwe kubw'imiriro yo mu mashamba hamwe n'amamiliyoni y'abanyagihugu batagira umuyaga nkuba. Abanyagihugu 200,000 bahisemwo guta ingo zabo mu buraruko bw'igisagara cha San Francisco. Abategetsi bashikirije jo ku munsi w'Imana ko ibice 10% by'uwo muriro bimaze kuzimwa. Mu mwaka uheze imiriro nk'iyo yisha abantu 85, ibisigara bitari bike birasha muri iyo leta nyene ya California. Muri Afrika, Perezida wa Mozambique Filipe Nyusi niwe yatsindiye amatora yo muri uku kwezi. Ibyo byatangajwe na komisiyo y'amatora ejo ku munsi w'Imana, naho hari abavuga ko yabayemwo ubusuma kandi biyongera. Nyusi wo mugambwe Frelimo uri ku butegetsi yatahukanye amajwi 73% imbere ya Osufo Momade yaronse amajwi 22% w'umugambwe Renamo wahoze ari umuhari witwaje ibirwanisho urwanya leta. Indorerezi zarungitswe n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo mu bumanuko bwa Afrika SADC baremeje ibyavuye muri ayo matora, bavuga ko yabaye mu mahoro no mu mwidegembyo. Perezida wa Bolivia Evo Morales yashikirije jo ku munsi w'Imana ko aho batavuga rumwe muri politike bariko barategura kudeta yo kumukura ku butegetsi muri indwi dutanguye. Morales avuga ivyo mu gihe imyiyerekano yiyamiriza itorwa ryiwe ikibandanye bugize kabiri mu minsi 5 agabisha ko agira akurwe ku butegetsi. Komisiyo y'amatora mu ntango z'indwi yatangaje ko ari we yatsinze uwo batavuga rumwe Carlos Mesa mu matora yabaye ku munsi w'Imana w'indwi irangiye. Ibwirizwa shingiro rya Bolivia ritegeka komanda za perezida zidakwiye kurenga zibiri zikurikirana, ariko Morales atsindiye mandigira kane. Niwe mukuru w'igihugu amaze igihe kirekire ku butegetsi mu karere ka Amerika y'Epfo, akazobandanya gutwara gushika mu 2025. Indege itagira umudereva yo mu bwoko bwa drone yari ihenze yica abanyagihugu babiri muri Somalia, ni mu gitero cyarondera umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu. Ibyo byashikirijwe n'abarokotse babibwijwe rya Amerika ku munsi wa gatandatu. Icyo gitero cyo ku munsi wa gatanu cyabereye mu mihana yahitwa Ameira mu misozi yo mu karere ka Golis mu buraruko bushira ubuseruko bw'intara ya Bari, nkuko byashikirijwe n'inararibonye zo muri ako karere zavyiboneye. Uburongozi bw'inteko za Amerika muri Afrika bwo bwashikirije ku munsi wa gatanu kw'ico gitero cahitanye abakora iterabwoba batatu ko ata musivile yakomeretse canke ngo yicwe. Hari amasanganya y'ibitero bitari bike igisirikare ca Amerika cakoze yahitanye abasivile batari bake, ariko yama yavyemeye inyuma y'amatohoza.
Urakoze Aloyce Bigirimana mukanya ni wanyu muntara.
Wanyu muntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu muntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Wanyu muntara. Ni cyanyu.
Tuwanyu muntara uyu munsi tuihere mu Rwanda aho ejo ku cyumweru inzego z'igisirikare mu ntara y'Iburengerazuba zerekanye abagabo bane zivuga ko bakurikiranyeho ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu birimo na grenade iheruka gukomeretsa abaturage bane mu mujyi wa Kamembe. Abafashwe bose bemera uruhare mu bitero bitandukanye bakavuga ko batumwaga n'abayobozi b'umutwe wa FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda uba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Mu myenda yabisanzwe baziritse amapingu ku maboko, batatu mu nkweto zo kogeramo za kambambiri na rugabire, undi muzingozi z'umukara, niko aba bagabo bagejejwe imbere y'itangazamakuru n'abaturage barinzwe cyane n'inzego z'igipolisi n'igisirikare. Bose ku maso no mu mvugo wabonaga ko bakomeye nta kibazo cy'ubuzima bafite. Aberekanwe bose uko ari bane basanzwe ari abaturage b'umurenge wa Mururu w'akarere ka Rusizi, banahakoreraga imirimo itandukanye irimo iy'ubucuruzi n'ubucukuzi bwa kariyeri. Umukuru muri bafite imyaka 57 y'amavuko, naho umuntu afite 33. Herekanwe kandi imbunda enye, magazine zaze 6, grenade enye n'amasasu, bivugwa ko abo bakoreshaga mu bikorwa byo guhungabanya umutekano. Bose baremera uruhare rwabo mu bitero bitandukanye birimo n'icya grenade iheruka guterwa mu mujyi wa Kamembe rwagati mu ijoro ryo kuwa gatandatu w'icyumweru cyashize, ahakomerekeye abantu bane. Aba baravuga ko ibyo babikoze nyuma yo guhura n'abayobozi b'umutwe wa FLN. Babahaye imbunda, grenade n'amasasu banabigisha uko bikoreshwa nyuma yo kubaha amabwiriza y'uko bagomba kubikora. Uwitwa Batakamba Jean Beriki Masi w'imyaka 57 y'amavuko, bivugwa ko ariwe wabimburiye bagenzi be kujya muri uwo mutwe, ndetse akanashingwa kubika imbunda n'amasasu bazajya bifashisha nk'uko abisobanura.
Igitero nari ndimo n'icyo mu Rubondwe, haje imodoka z'inyarwanda zirimo abantu, hari n'abakongomani uyoboye ukiyobora muri Congo witwa Pasi, ariko batubwira ko giturasi imodokari irimo abantu zikaba zari nyinshi, noneho zikaza zirimo abantu amatagisi iki kandi babujijwe kurasa imodoka zirimo abantu. Bategereza rero ikamyo, ikamyije bayirasaho, barashofeye ikamyo, noneho ikamyo iragenda. Ubwo nta kindi kwakoze, kwahise tugenda, zari imbunda ebyiri. Abo muri Kongo rero bahita basubirayo, ibikoresho ndabisigarana.
Uko babasobanura kuko binjiye mu mutwe wa FLN, nuko bagiye bagaba ibitero wabonaga amarangamutima y'abaturage azamutse, bamwe bakimyuza abandi bagakomera. Aba bavuze ko mu mabwiriza bari bahawe n'abakuru ba FLN harimo guturitsa izo grenade no kurasa ahantu hatandukanye, harimo ku biro by'inzego z'ubutegetsi cyangwa se ahandi hahurira abantu benshi, mu rwego rwo kugaragaza ko mu gihugu nta mutekano uhari. Kuri buri gikorwa bakaba bari bemerewe amadolari ya Amerika 100 buri umwe, ndetse ngo hari nayo bari bamaze guhabwa. Nkuye ati:
"Batwumvisha ko bazaduha amafaranga menshi tugakira cyane ko ibyo gufata igihugu byo kwabo njyewe ko navuye imbaga zabo nahabonye ikintu hameze mbona bidashoboka, ariko nkumva nikenereye amafaranga. Nubwo buryo naje kugeraho umusaza avuyeyo atuzanira amadolari ijana ijana, aduha amadolari ijana ijana batubwira ati ariko nubwo tubaha amadolari ijana, ikindi gikorwa mugiye gukora kirenze ikizabaha amafaranga menshi afatika. Nubwo buryo bapanze igitero cyo kujya kurasa mu mujyi, mu Bugarama no ku murenge bigakorerwa icyarimwe, ubwo bampanga mu mujyi wa Kamembe, bambwira ko intumbero ari ugutera grenade mu isoko hagati.
Ibyavuzwe n'aba biyemerera kugira uruhare mu bitero bitandukanye muri Rusizi byazamuye amarangamutima mu baturage barimo n'abangirijwe ibyabo.
Aba bagabo bagaragara ahangaha nanjye ndi mu bantu bahemukiye, ninjye batwikiye imodoka, ariko ikintu kinshimishije mu bintu byose nubwo bayitwitse nuko mbabonye ari bazima. Uwitwa Matakamba we arayimpa ubuyobozi bumfashije ntakundi.
Nayifite abasaza banjye babiri batwaraga ibikamyo bankundaga kubi. Jenoside yaraje irabantwara, none kubona abaturanyi nk'aba ngaba babasha kugarura amateka nk'ariya yabaye, mukongera kugira ngo abanyarwanda bongere baze bicane, Imana yo mu ijuru bababarire, gusa inzego z'ubutabera
nizijya mu bitabo biraba amategeko.
Bwana Munyantwara Alphonse yobora intara y'Iburengerazuba akaba yabajije aba baturage icyo bashinja leta gituma bamwe muri bo bishora mu bikorwa bihungabanya umutekano w'igihugu.
U Rwanda rwagutunze, u Rwanda rwaye umutekano, u Rwanda rwagushakira iterambere. U Rwanda umuntu utabasha guhaguruka arabona inkunga y'ingoboka uko igihugu cyishoboye. Mu bantu 125 leta barihira ubwisungane. Nyakwa peze pereka duhinka, araduhi imihanda. Aravuga ati amashanyarazi ntazarenze 24 buri munyarwanda ataragira amashanyarazi n'amazi we. Ikintu dushaka ni iki? Turashinja iki leta ya? Turayishinja iki? Niba hari n'icyo tuyishinja, iyo twahuye tujye tukivuga.
Inzego z'igisirikare zivuga ko kwereka aba baturage abafashwe biri mu rwego rwo kubasaba gushishoza ngo bafatanye nazo mu kubungabunga umutekano. General Major Kagame Alexis akuri ingabo mu ntara y'Iburengerazuba.
Ubuyobozi bwayo bukunda bakorera urashaka kubereka yuko ibingibi byinshi bikorwa n'abantu babarimo batabifuriza ibintu bizima. Turumvikana, umuntu uwo ari we wese rero uri mu giturage mutazi cyangwa se waturutse Kongo afite umugambi wo kubagira nabi, urwo ni uruhare rwanyu kumufata.
Aba bantu bafashwemo ariko bivugwa ko batawe muri yombi binyuze mu mikwabo yari imaze iminsi ikorwa n'inzego z'igisirikare n'igipolisi. Bose uko ari bane nyuma yo kwiyemerera uruhare mu bitero byagabwe basaba imbabazi ubutegetsi na bagenzi babo. Nibutse ko hari umuvugizi w'umutwe wa FLN aba bavuga ko ari we wabatumaga, Majoro Calixte Nsabimana Sankara, ari mu maboko y'inzego z'ubucamanza bw'u Rwanda n'ubw'urubanza rwe rutaratangira kuburanishwa mu mizi. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Temistocle. Noneho tujye mu Burundi, abanyamakuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bafunzwe kuva ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, bari mu gereza ya Bubanza. Abanyagihugu rero n'abanonosoye umwuga w'itangazamakuru bakavuga ko abo banyamakuru nta kindi bazira uretse umwuga wabo, barasaba ko barekurwa bagasubira mu kazi kabo. Iyi ni inkuru dushyikirizwa na Desire Hatungimana.
Kuva kuri uno wa gatandatu, abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu bari kumwe n'umushoferi wabo bafunguye mu ibohero rikuru rya Bubanza, aho bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Ifungwa ry'abo bamenyesha makuru rirategwa ibyatsi n'abarundi, aho bamenyesha ko ibiriko birabashikira ari akarenganyo mu gihe bafashwe bari ku mirimo yabo.
Kuba rero bari bagiye kurondera amakuru ku bitero byariko birabera i Bubanza, hama bagabafata bakasha babajana mu gasho, byerekana ko bari babagwaye, bari basanzwe babafitiye akantu nk'ishari havuga toke bariya bagiye gutohoza ibiriko birabera i Bubanza. Ubuhoho biraza kumera nabi kurusha, bishoba byiza ariko tubikize.
Ni ingingo y'agahotoro atategeko na rimwe ryisunze, kubera abo banyamakuru bari mu kazi kabo nta cyaha kibagira, akaba ari aho nyanzuro y'amategeko ngendegwa ko yababwizwa shingiro amategeko mpanavyaha, amategeko agenga abamenyeshamakuru. Aya mategeko yose nta tegeko ubona ryisunzwe kugira ngo abamenyeshamakuru bafatwe.
Ibyo si agaseseshwa rumuri, turazi yuko ubutungane bw'u Burundi novuga yuko butakibaho. Mu gihe ubutungane butagikora icyanditswe, ni kuri ubutungane bw'u Burundi novuga yuko ntibukibaho. Kuja kurondera inkuru nyoza yuko atahana hamwe byanditse mu butungane bw'igihugu yuko ari icyaha.
Inararibonye mu mwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi, Judith Basutama, amenyesha ko abo bamenyesha makuru bafunzwe bariko barazira ubusa, ngo iyo bataje kurondera ayo makuru niho bari kuba bakoze ikosa.
Mumenyesha makuru rero agiye habereye inkuru nta gitangaza kirimo, niko kazajejwe. Ikindi naco, amategeko arabibarekurira. Itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru mu duce twayo ka 45 na 46 riratomora neza ko bamenyesha makuru barekuriwe kuja kurondera inkuru hariho hose mu gihugu. Iryo tegeko ryo mbere rivuga ko umumenyesha makuru ategerezwa gukingirwa n'ibikoresho byiwe. Kumva rero ngo bifatanije n'abahungabanya umutekano ni bisiga ubwenge.
Abanonosoye ibijyanye n'amategeko bamenyesha ko ingeso yo gufunga abantu ataco bazira yagiye gukomera kuva mu 2015, aho abantu bafungwa cyangwa bagahagarikwa ataco bazira n'ababahagaritse ntibagire icyo binona. Umushingwamanza Yves Runyagu agasaba abacamanza gukora umwuga wabo atabo bahengamiye bakareka gufungira abantu ubusa.
Ni iki kintu cyo kudahana abashikira zamanza bakimenyera ko gufunga umuntu gucyo naho atabyemezo bikwiye wowe ufise, naho utaba wakoze dosiye neza kimwe n'abapolisi nyine, naho baba bakoze amatohoza babona bonyene ko atakirimo ugasanga mugabo barakomeje ibyo bintu barabikoze rimwe barabikoze kabiri barabikoze gatatu ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane cyo gudahana kubera ko nta ugaruka ngo babaza ati kubera iki bimwabikoze kubera ko uravye nko mu ngingo ya 23 yibwizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi byo kuva mu 2018 mu gaca kayo ka kabiri ingingo iravuga neza ko leta ifise itegeko obligation yo gushumbusha uwo muntu wese ashobora kuba yarenganijwe n'inzego z'igihugu canke n'abakozi bakorera igihugu buhamwe leta canke n'abandi bantu bose bokora kugira ngo abantu bagiye barakora amakosa bigaragara arabakorera leta canke ari leta ubwayo bahanwe bakurikiranwe ku makosa babakoze ibintu byo gabanuka
mu runani rwa amenyesha makuru mu Burundi IBJ numubabaro ntangere kubona kugeza uno munsi abamenyesha makuru bagifungwa bazira umwuga wabo Alexandre Niyunge ko arongoye ugo runani asaba ubutungane kwiyambika agashambara bakarekura abamenyesha makuru bafunzwe co kimwe n'umushoferi wabo
twagira dutera kamo abacamanza nimba hakiriho koko abantu bazi cyari cyo ubutungane ko abamenyesha makuru bori kugwa ngo ubutungane ugahiza bukabarekura ukiha agashambara ukifata mu jisho bukarekura abamenyesha makuru kuko naco bariko barazira no gupfa kuruta kuko turazi neza yuko ubutungana tabukiriho muri ico gihugu cacu turasavye abantu kugira ngo bavire hasi rimwe abamenyesha makuru twese tuvire hasi rimwe twiyamirize iryo nyangwa ry'uburenganzira bw'umenyesha makuru iryo nyangwa ry'uburenganzira bw'abanyagihugu bwo gushikirizwa makuru kumwe twabikora igihe caruva kuki kumwe twabikora igihe cakavumbagwe kanabandi bagiye baratabwa mu buroko nagira ngo amenyesha makuru twese dufatane munda twiyamirize iryo totezwa ryabo ba eka mbere iho nyangwa ryagateka kazi na muntu
Alexandre Niyunge ko asaba amenyesha makuru aho bari hose ku isi guhaguruka bakiyamiriza ku karenganyo kugira abafunzwe barekugwe arashima igikorwa c'abamenyesha makuru bakiri ku kivi mu Burundi akabasaba kudacika intege kuko baba bakamiye mucoze abashaka kurandurana n'imizi umugayo kumenyesha makuru mu Burundi tubibutse ko uko gufunga abamenyesha makuru bije byiyongera kwiyugagwa ry'amaradiyo mpuzamakungu BBC n'ijwi rya Amerika abahinga mu mwuga kumenyesha makuru bakabona ku bwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi bugenda burahungabana uko bwije uko bukeye Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Urakoze Desire Hatungimana kutugezaho iyo nkuru twizere ko abo banyamakuru baribuze kurekurwa turacyari mu Burundi rero tuvuge ariko ibyabereye hanze y'u Burundi abagize ihuriro by'ibiro bikuru ibiro bikuru by'ihuriro rya SINARED ritavuga rumwe na leta y'u Burundi bo baraye bashoje inama bagiriraga i Kampala mu murwa mukuru wa Uganda batangarije ijwi rya Amerika ko baganiraga ibyerekeye ko bakwitabira amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu Burundi umwaka utaha nkuko tubibwirwa na Pierre Claver Niyonkuru
Iyo nama y'ibiro nyobozi vy'urunani SNARED rurikiyemo abatavuga rumwe na leta y'u Burundi yabereye i Kampala mu Buganda kuva ku munsi wa gatanu itariki 25 gushika kuri uyu wa mungu itariki 27 yakoranije abavuye mu Bubiligi abavuye mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko hamwe n'abavuye mu Burundi Onezime Nduwimana umuvugizi w'ugo runani SNARED yabwiye ijwi ry'Amerika ku intumbero nyamukuru kwari kuraba ingene bo kwisuganya bakitaba amatora yimirije mu gihugu bahunze bavamwo yamara kugira ngo bagitabe hari byo basaba ko byo kugwa mu nzira
twasubiye kwemeza yuko twiteguriye kandi dufise ishaka byo kuja mu matora y'u 2020 twaniyemeje kandi yuko ayo matora tuzojamo mu runani turavise ibyo dusaba na cyane cyane dusaba yuko uburenganzira bwo gutora no kwitoza abantu babugira kumwe atawucinyije uwundi tugasaba ko umutekano w'abatora n'abatorwa uba umwe kuri bose tugasaba kandi cyane cyane ko abantu babanye politike bose bagira uburenganzira bwo kugira nk'umugayo imigambwe cyangwa abandi ahatuvuga nk'abahuza umugambwe CNDD-FDD basa n'abo ubutegetsi budashaka kubona ibyo dufatira kuko mu gihe bavuga ngo barakeneye ko tuja guheraheza ibiganiro twe twagize na Nairobi ko twabarungikira abagenda ariko dushyizemo abahuza umugambwe CNDD-FDD baca bashacoba
abo batavuga rumwe na leta biyemeje ko bazotanga umukandida umwe abasa baserukira mu kibanza c'umukuru w'igihugu baciye bagena Anise Niyonkuru yahora ari umunyamabanga nshingwa bikorwa w'ubwo Runani kugira ngo aje gushigikira no kunagura abaserukira ubwo Runani mu gihugu c'u Burundi. Mu minsi yaze haravuzwe ko uwo Anise Niyonkuru canke utwara ubwo Runani Jean Minani ko ari umwe muri bo azoserukira abandi mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Nabajije umuvugizi wa SANARED ko kurungika Anise Niyonkuru mu Burundi atobara amayeri yo kumugena nk'umukandida wabo mu kibanza c'umukuru w'igihugu.
Abo tuzobambukira hanyuma ruzokwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu canke abazokwitoreza ibibanza bitandukanye. Abo bamaze bamenya hanyuma mu minsi iza mushingano ya Anisiti Niyonkuru ngira ngo ntawe mwitiranya arafise ibindi ahamagariwe na cane cane gusanga abandi bari mu Runani senarede bari mu Burundi basanze bakorera mu Burundi kugira ngo ubwo Runani rubandanye rutera rutsimbatara mu gihugu c'u Burundi. Kandi turamushimiye kubera kuko yagize izo nguvu kumva ko yogenda mu gihugu c'u Burundi akabanira n'abandi naho ibihe mubona bikigoye adufatira ko nk'abo bamenyeshamakuru bagipfungwa abanyepolitiki baturubikwa n'ibindi ariko ntaho bihuriye n'ibyo vy'abakandida.
Kugira bazokwitabe ayo matora nuko bazoba batahutse mu ntango z'uko kwezi barungitse integuza mu gihugu Anise Niyonkuru nyene kugira ngo aje kuraba ingene ibintu byifashe n'ingene bagenzi we botahuka. We nuwo bari bajanye baranabonanye n'umushikiranganji w'intoro y'agati mu gihugu ari nawe ajeje ubikorwa by'imigambwe itandukanye. Ijwi ry'Amerika ryaboneyeho akagiye ko kubabaza aho bose bazotahukira.
Kubisanzwe twebwe ntitwifuza gutaha isorosoro. Ibintu nibije mu mujyo umutekano kuri bose uboneke baze twumvikane mu gutaha yabibikunda twofasha indege imwe tugashikira rimwe koko nk'abantu bafise umugambi n'ico bafunditse kugira ngo ibintu bigihinduke mu gihugu c'u Burundi. Rero umwanya ari wo wose hakize igihinduka tuzoca tumanukira rimwe twese.
Abo banyepolitike hari ibimenyetso babona ko bidahumuriza mu gihe atanamezi umunani asigaye ngo amatora bifuza kujamwo abe. Ni nk'ifungwa ry'abamenyeshamakuru bane n'umushoferi b'ikinyamakuru cigenga iwacu basaba ko bofungurwa atagisabwe.
Twarashoboye kandi kwiyamiriza iryo hohoterwa ry'abamenyeshamakuru bamaze iminsi mu gasho bazira ubusa bidutera amakenga ko turabona kumenga nta shaka ryo kugurura igihugu kibenya bagendwa amatora agende neza bafise uravyo ko bitwara. Turasaba ko ababishoboye abamenyeshamakuru abanshuti z'u Burundi ibihugu akarere abarundi ubwabo bogerageza kugondoza bajya bari ku butegetsi bakemera ko bahiganwa n'abandi atawajya wambura atawurengera n'ico wundi.
Abatari bake mu batanguje ubwo Runani SANARED baherutse kurutera Kagere bashinga urundi rwabo bise SEFOR Arusha. Nabo bavuga ko baharanira ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Yamara bobo bararahira bakarengwa ko batazokwita abayo matora. Bagiriza mbere abasigaye mu Runani SANARED ko bashaka guhemuka kandi ko bashaka ibibanza muri leta izova mu matora yimirije. Runani SANARED ngo rwemeza ko ivyo bitabaca intege. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavier. Rekano naho tunyarukire muri Tanzania. Impunzi z'Abarundi zishimiye ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ryabahinduriye ibiribwa bahabwaga kuva mu mwaka 2015. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Joven, nibyo atubwira.
Kuva mu mwaka wa 2015 aho impunzi z'Abarundi zabanza guhungira mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutendere ntizari bwakabukanirizwe ibiribwa zironswa minsi yose zamira ku bugari bw'ifu y'ibigori hamwe n'ubushaza gusa. Impunzi z'amazidoga yuko zitakabukanirizwa ibiribwa bigatuma abafite amagara make hamwe n'abana bakiri bato bagwara indwara zitandukanye. Mu gihe hari haciye imyaka irenga gato ine impunzi zironswa ibiribwa by'umuryango umwe, ishyirahamwe PAM ritanguye gukabira ibiribwa impunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania ikibanza cy'ubushaza batanguye kuronswa ibiharage kubw'iyo mpamvu iri rya Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nyarugusu. Aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro iri rya Amerika.
Kweli mu bisanzwe twategeze iminsi tumaze nk'imyaka irenga nk'itatu dupokera ubushaza, rero niho twasaba dukoma induru kugira ngo batoronse ibiharage badukabire. Niho baritabye akankomora tukabira, kweli turabishima, turakenguruka, barabikoze, barabiduhaye.
Basha turashimye cyane kubona biyumviriye bakaduhindurira mu bijyanye n'imboga, kuko igihe twari tubaye ngaho kitari gito twari tumenyeye turonka ubushaza, ne kuri ubu mugaburo kabisa barabyiyumviriye baraduhindurira baduha ibiharage kabisa. Turashimye cyane, turakengurutse.
Naho bashima gukabigwa ibiribwa, ariko bavuga yuko hari bimwe mu biharage baronswa bidasha. Kibazo cy'inkwi ni kimwe mu bibazo bihambariye impunzi iminsi yose. Bamwe babona yuko ikibazo kitarakemuka.
Nubwo babiduhaye hariho bazana ibisha cyanke ugazisanga biravanze n'ibindi bidasha, hari abo usanga baronse ibisha, abandi ugazisanga baronse ibidasha. Rero ugatusanga muri abo baronse ibidasha ukadusanga kenshi na kenshi ukunze gusanga ari benshi cyane gusumbya baronse ibisha. Rero icyo bitugora cyane guteka kurondera mu gihe tuba dukeneye gufungura, ugadusanga umuntu yofunguye amasaha akwiye, ya masaha dusanze tumenyera ugadusanga agiye gufungura mu mwanya wamaze kurenga atanu, uko novuga ati bikizana na vitamine umuntu. Rero nubwo ubicanira gute kandi nyaduku nyine tuducanira tuturonka ku magendera kugira ngo dushobore kuturonka n'ingorane nabyo n'ibiharage ntibyumva, naho ubicanira gute ntibyigera byumva. Ijoro kumara amasaha 12 ku ziko bitaradonoka bikuraba uko nyene.
Rero twabasaba ko mwogerageje mukaraba twese tukaronka ibiharage bishya, nkuko rero mwari mwashimye mukaduhindurira ibiharage, mwari mukwiye no kuduhindurira ifu. Iyo fu y'ibigori mukaraba ukuntu mwoduhindurira, kuko usanga ari ingorane. Abantu bafise ingorane z'imishirishito abiriye aburiye kabiri gatatu usanga ari hatari bimutera ibibazo bitandukanye. Rero byari byashitse mukaduhindurira ibyo biharage, mworavye mukaduhindurira n'agafu.
Umuyobozi ashinzwe impunzi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cya Tanzania, Sudi Makibasi, mu nama yakoreye mu nkambi ya Nduta mu kwezi kw'icyenda, yasavye amashyirahamwe afashe impunzi harimo PAM gufata neza impunzi, gukorera ku rugero rusabwa no kuzikabukaniriza ibiribwa. Biraboneka neza yuko iyo ngingo iriko irashigwa mu ngiro.
Ndugu zangu wakimbizi, WFP wamekuwa akitoa chakula kwenu, natoa unga na njegere pamoja na mafuta, lakini
nchuti zanje mpunzi ishyirahamwe PAM igihe ritanga imfungurwa ku mpunzi, bama batanga ifu, bagatanga ubushaza, bakabaha n'amavuta, ariko biraboneka neza yuko bisabwa yuko bubakabira. Ubwo rero bisaba amashyirahamwe yose afashe impunzi harimwo PAM gufata neza impunzi no kubaha ibisabwa. Mu gihugu cya Tanzania harimo ibiribwa byinshi, harimo imyumbati, harimo ibigori, harimo n'umuceri. Ubwo rero dusaba yuko boza barabakabira kugira mugire amagara meza nk'abandi.
Wali kwa maana wali ndizi ambazo humu ndani zimo kwa za kutosha, mihogo, viazi.
Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini kubw'Ijwi ry'Amerika.
Muri sanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikurije ko ndumurange
bwe. Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe. Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo baziri n'ihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
Shuti mwakomeje gukurikira ibiganiro byacu ibya kakanya, makuru ya kakanya naha tuyasubikiye. Turabashimiye mwe mwese. Nshimire na Santos ku buhanga bw'ibyuma na Mohbir Yabaro wagiranije aya makuru. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, mukomeze kumererwa neza.